Turi ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashyikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa kane, itariki 11 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2018. I Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ikaze mwese.
Ibintu bije bitagamije ubucuruzi, bitagamije inyungu z'umuntu ku giti cye, byari bikwiye kuba bitasoreshwa.
Uyu ni Sheikh Mbarushimana Suleiman, umuhanuzi wa Mufti w'u Rwanda. Iyi nkuru hamwe niyerekeye ibikorwa byo gushyiraho abazorongora imigwi y'amatora mu makomini yo mu gisagara cya Bujumbura mu Burundi, hamwe n'izivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye. Tubahaye ikaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwayateguriwe na Aloise Bigirimana.
Urakoze Oriane. Kehere mu yavugwa muri Zimbabwe, abaharanira agateka ka muntu mu manuko bwa Zimbabwe bariko basaba ukuri ku bwicanyi bwabaye mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana icenda na 180 bwakorewe abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Robert Mugabe yahoze arongoye ico gihugu. Abantu bashika ku 220,000 nibo bishwe n'abasirikare ba Zimbabwe bari baronkejwe imyimenyerezo ya gisirikare n'abanyekorea ya ruguru igihe Emerson Mnangagwa atwara Zimbabwe iki gihe yari umushiranganje umutekano. Abarwanira gatoya ka muntu basavye sentare nkuru y'igihugu gusaba leta gushyira ahabona ivyavuye mu matohoza yakozwe na komisiyo yashinzwe ico gikorwa. Perezida Mugabe aheruka gukurwa mu mabanga aravugwa mu bagirizwa ubwo bwicanyi bwabaye hagati y'imyaka y'igihumbi kimwe amajana icenda na 182 n'igihumbi kimwe n'amajana icenda na 187 mu gihe c'intwaro yiwe. Ubwo bwicanyi bwakorewe abanyagihugu mu bwoko bw'aba Ndembele bari bashyigikiye Joshua Nkoma yahoze ari icegera c'umukuru w'igihugu mu nyuma agahitamo kurwanya ubutegetsi bwa Robert Mugabe. Leta ya Somalia imenyesha ko yuguruje ikigo gikoresha uburyo bushasha bwo gukundisha urwaruka igihugu no kurubuza gushikira imihari y'iterabwoba ya Al-Shabaab na leta ya Kiisilamu hakoreshejwe ubuhinga bwa none. Mushikiranganji wa Somalia ajejwe kumenyesha amakuru yatangaje ejo ku munsi wa gatatu kw'ico kigo kizotunganya amasekeza ku mbuga za Facebook, YouTube hamwe na Twitter hamwe no mu bimenyesha makuru vya leta kugira bagarukane umutekano muri ico gihugu wahungabanye haraheze imyaka 30. Ico kigo gishasha gishinzwe inyuma yaho abanyedini muri ico gihugu baneguriye leta ya Somalia kwataco iriko irakora kiboneka mu kurwanya inyigisho z'iterabwoba zikwiragizwa mu rwaruka zicishijwe ku mbuga ngurukana bumenyi n'iyo mihari ikora iterabwoba. Imyuzure y'amazi ivanze n'ivyondo y'imisozi yasenyutse byarishe abantu bashika kuri 15 bisambura amazu ataramenyekana ibitigiri mu buraruko bw'igisagara cya Los Angeles aha muri Leta Zunze za Amerika ni muri leta ya California. Abantu bashika kuri 17 bariko bararondera abo borokora nabo nyene barabuzwe irengero kuva ejo kwa gatatu. Abategetsi muri ako karere batangaje ko gushika ubu batazi aho bari. Imvura yaguye mu gatondo ka kare ku munsi wa kabiri niyo yasenyuye imisozi amabarabara yuzura ivyondo ku buryo hakoreshejwe za kajugujugu hamwe n'imbwa mu gutabara abagotewe mu mazu. Abategetsi bavuga ko amazu atari make yasenyutse ayandaronikara bikomeye. Imiriro yo mu kwezi kwa 12 yaturiye iyongera iratongora amahegitari y'ibiti hamwe n'ivyatsi byari kuzibira amazi y'imvura ava mu misozi mu buraruko bw'ico gisagara cha Los Angeles. Abanyisiraeli bariko barasaba kwihora inyuma yaho ku munsi wa kabiri umunye Palestina yishe arashe umunya Israeli mu ntara ya si Jordania. Razier Shevahe yafiriye mu bitaro inyuma yaho arasiwe amasasa tari make hafi ya Havart Gilad ni hafi y'igisagara cha Nablus muri ico gihugu cha Israeli. Ambasaderi wa Leta Zunze za Amerika muri Israeli David Friedman yavuze ko Shevahe yishwe n'umunye Palestina akora iterabwoba. Umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu yemeye ko agiye gukora ibishoboka byose kugira uwo mwicanyi abihanirwe. Ibiro by'umukuru w'igihugu White House aha muri Leta Zunze za Amerika bivuga ko raporo ku banyayirani bahotewe canke biciwe mu mabuhero ibabaje kandi bagasaba umwidegembyo ku banye politike bose bavugwa ko bari mu mabohero muri ico gihugu ca Iran. Ibyo biro bya White House byavuze ejo ku munsi wa gatatu biti ntituzoguma duhoze mu gihe intwaro y'igikenya ya Iran ibandanya ihungabanya agateka k'abanyagihugu bayo kandi abategetsi bazokwakirwa n'ibyaha bazobyishura. Leta Zunze za Amerika ivuga kandi ko Iran yirata ngo ishigikiye demokarasi ariko ngo iyo hageze ko abanyagihugu bayo bagaragaza akari ku mutima ikabazivya n'igikenya. Mu kwezi kwa 12 rero ku itariki ya 28 niho abiyamamaza biyamiriza kubaho mu buzima buzimbye ibituriye mu butegetsi bihereza amabarabara mu gihugu cyose basaba kandi kw'intwaro ishimikiye ku idini rya Kiisilamu irangira.
Harakoze mugenzi wacu Aloyizo Bigirimana kuri ayo makuru yaduteguriye. Bunaho umwanya w'amakuru mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda. Ibitabo vya Qur'ani bingana n'amatoni 18 bigiye gutezwa cyamunara n'ikigo gishinzwe ikori. Ni mu gihe bimaze igihe mu bubiko bitarihiwe amafaranga ngo bene byo babitware. Ishyirahamwe ry'abayisilamu mu Rwanda rivuga ko ibyo bitabo babihawe kandi ko batamenye igihe vyaziye, ariko ko ubundi iyo ibintu bije nk'impano kandi bitagamije inyungu bidakwiye kurihigwa ikori. Inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kabuye.
Umujyanama wa mufti w'u Rwanda Sheikh Mbarushimana Suleimani avuga ko ibi bitabo babihawe nk'impano n'igihugu cya Arabia Saudite. Mbarushimana avuga ko batari biteze ko ibi bitabo bizaza ngo bategure uburyo bwo kwishyura imisoro. Sheikh Mbarushimana avuga ko ibi bitabo bya Korowani byari kubafasha mu kwigisha ubutumwa abayoboke b'idini ya Kiisilamu kandi ko badashobora kugurisha igitabo cya Korowani. Sheikh Mbarushimana abwira Ijwi rya Amerika ko batunguwe no gusanga mu rutonde rurerure rwasohowe na Rwanda Revenue ruriho ibintu bigomba kugurishwa muri cyamunara basanga hariho n'ibyo bitabo bya Korowani. Iwe muyobozi avuga ko batunguwe kuko batari bamenyereye ko ibintu bihabwa nk'impano bigacuruzwa bitajya byishyura imisoro.
Ntabwo hajyaga aho bwa buryo bwo gukuraho umusoro kubije muri urwo rwego nk'imodoka yabigenewe umuyobozi w'idini ntayisorere akoroherezwa n'ibindi by'impano ntibitangirwe imisoro. Ariko ngira ngo byaje kugira hari birahinduka imisi ishize hari inama twize kugira mwarayumvise twizaga ko iyo ngingo yareba ukuntu yazashyirwa mu mategeko ko ibintu bije bitagamije ubucuruzi bitagamije inyungu z'umuntu ku giti cye byari bikwiye kuba bitasoreshwa ngo bibore nk'ibicuruzwa. Ibyo ibitabo by'iyobokamana byo rwose ku bwacu twumva ari ikintu kidasanzwe. Twumvaga twaganira n'ubuyobozi bwa Dora twavuga ati ariko nta hantu hari amategeko harebana n'ibyo ngibyo ku buryo icyo ari cyo ubwo mwadusaba. Nuko natwe rero ntabwo uko byagenze kuba ngo bafashe icyemezo cyo kwishyira ku isoko ntabwo ibyo twari twiteguye. Twiteguye ko ahubwo twagenda bakatubwira bati ibiriya n'ibitabo by'iyobokamana ni ibi tugakora ibyo ngibyo muri miliyoni nziza.
Sheikh Mbarushimana avuga ko kugeza ubu batari bamenye umubare w'amafaranga bishyuzwa ariko ko biteguye kugirana ibiganiro n'ikigo gishinzwe imisoro mu Rwanda mu gihe byaba byanze abayisilamu ubwabo bakaba bashishikarizwa kugura ibi bitabo ntibijye mu maboko yabo bitagenewe.
Twebwe iwacu ntabwo na rimwe tujya tugurisha igitabo cya Korowani ariko nyine aho twumviye ko cyageze ku rwego rw'uko cyatezwe cyamunara twavuze duti ubwo turafatanye n'abayisilamu nk'abo dushinzwe kuyobora nk'abafatanye ibikorwa bacu uko tubigenza iba ari n'inshingano ya buri muyisilamu wese ubwabo n'abayisilamu babigiramo ubushake bakaba bafatanye n'ubuyobozi bwabo tukaba twari uko tubishyira ku murongo ubushobozi busabwa muri iki gihe cyo kukigurisha umwe mu bayisilamu wari wese cyangwa se abishyize hamwe bashobora kuti ati amafaranga turayatanga ntabwo ari ibintu bishimishije natwe ubwacu kubyumva nyine icyanaremereye ni uko wabyohereje nk'imana atateganya ko ari ikintu kiri buze kugira amafaranga gitangwa nk'igicuruzwa noneho bigatuma abantu batabyitegura ko ntabwo ari twe twagitumije bivuze kuba twaragitumije tukavuga tuti ibi bitaro ubitwoherereze twari kuba twamaze no kubara ngo bizasaba iki bizaca mu yenzira niba ari ibyishyurwa amafaranga akeneye tuyategure ariko ubwo byarangiye byabaye igitabo cya Korani nk'igitabo twubaha cy'agaciro kituyobora twumva nyine biduteye akantu kumva ngo cyagiye ku isoko rya cyamunara
hatagize igikorwa ngo umuryango w'abisilamu mu Rwanda utware ibita mu buryo bwa vuba byatezwa cyamunara mu minsi 18 iri imbere ijwi rya Amerika ryavuganye na Bwana William Musoni komiseri wungirije wa gasutamo avuga ko kugeza ubu kigo cy'imisoro n'amahoro kitajya gisaba imisoro ku bitabo uyu muyobozi yavuze ko usibye n'uko byaba ari impano n'undi muntu wese wazana ibitabo atishyura umusoro ku nyungu gusa ngo agomba gukora imenyekanisha kugira ngo ibintu byose biba byinjiye mu gihugu bimenyekane uyu muyobozi yabwira Ijwi rya Amerika ko n'ubu abayobozi b'idini ya kisilamu mu Rwanda bashatse kuza gufata ibintu byabo barara babitwaye gusa ngo bakwiye kubanza gukora imenyekanisha n'ubwo uyu muyobozi avuga ko nta musoro ku nyungu wakwa ku bitabo ariko ibintu byose biciye mu bubiko bwa majerwa byishyura ikiguzi cy'ubwo bubiko Asunta Kaboyi Ijwi rya Amerika Kigali
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahinzwe gushika izahinzwe n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Tuvu mu Rwanda tuje mu Burundi ku munsi w'ejo wa gatatu harashizweho abazorongora imigwi y'amatora mu makomine yo mu gisagara cya Bujumbura. Ubu barongoye ku rwego rw'igisagara CEPI Meri yavuze ko bashizweho hisunzwe ubwoko hamwe n'igitsina aranavuga ko hamwe hoba hari warenganijwe ashobora kurenganurwa inkuru ya mugenzi wacu Diane Ndonse ibujumbura
Kuri uyu wa gatatu niho hashingwa imigwi y'abazokurikirana ibikorwa byo gutora ibwirizwa shingiro bizoba mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka mu makomine yo mu gisagara cya Bujumbura ikomine imwe uko ari amakomine atatu ifise umugwi w'abantu batanu bose hamwe ni 15 batowe mu madosiye 538 y'abari basavye kuja muri iyo migwi abagabo ni 8 bagizwe na 5 b'abahutu hamwe na 3 bo mu bwoko bw'abatutsi abakenyezi nabo ni 7 bane b'abahutu hamwe na 3 b'abatutsi Urango uyu mugwi ujeje gutunganya amatora mu gisagara cha Bujumbura Terence Bizimana yasiguye ko hisunzwe amategeko asanzwe ari mu ibyirizwa shingiro.
Zo dosye rero duje kuzugurura duca duja mu gikorwa rero nyezina cyo kuraba rero twisunzwe amategeko zama nk'ingingo y'ijana 34 yo mu bwiza shingiro tekanya yuko abahutu basa kuba 63% atutsi 40% abagore n'imiburiburi 30%. Icyo rero cya 30% twe twakoreko cyane kuko murazi neza yuko hari abantu bavuga ati nyabuna hariya mwaduha abagore benshi ariko twe bwiteko itubwira n'imiburiburi kuvuga ko bashobora kuba benshi ariko bataba n'imiburiburi munsi ya 30%. Hanyuma icyo rero twagikoze turayikorera ko turaraba ku equilibre abahutu batutsi ibiki byose ntara murazi ko cya 13 avo mazone 13.
Abatowe baje bava mu mugambwe SNDD FDD uri ku butegetsi amizero y'abarundi umugambwe Ipona for the bunyakuri iragijandadaye amashyirahamwe yigenga hamwe n'abatanzwe n'abajeje intwaro ariko rero iki gikorwa nticashimwe na bose bamwe mu bo mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politike bavuga ko batahawe ikibanza gikwiye Gerard Hakizimana arongoye ishyirahamwe rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama
ibyabaye no munsi twebwe ntacu tubuga ko kinini cyane ariko kimico tuvuga ni uko imigambwe isa n'igomba kubyigarurira mu minwe aho biboneka ko amashyamba yigenga adahabwa ikibanza gikwiye muri bene iyo migwi kandi ari nayo yategeza kuvuga ibintu ko biri ari nayo adahengama mu bijyanye na politiki kuko usanga keshi atandi byicaro bya politiki turiko turaharanira mu byo dukora
urongoye CP mu gisagara cha Bujumbura Terence Bizimana avuga ko uwumva ko yoba yararenganijwe afise uburenganzira bwo gusaba akarenganurwa mu kiringo cy'imitsi itarenga itatu
kuva uyu munsi twebwe mu biro tuhari amasaha yose bikeneye ko mudukoresha n'ijoro tuzaba tuhari kuko tuhari kwa mwebwe dukeneye ko mutuzanira amadosiye amarekamasiyo yanyu muyazane mufise imitsi itatu cumi na bitatu zirenze na rekamasiyo zose kandi gutora kuko tuzabyo mu gikorwa cyo gushyiraho bwego urutonde ntabanduka kugira ngo byo kwitegure irahira ryabo maze ikorwa cy'igihugu tugitangure hanyuma dukore nk'uko igihugu kivyifuza nk'uko mwebwe abanyagihugu muvyifuza
Umuvugizi w'umugwi Seni ujeje gutunganya amatora mu gihugu Prosper Ntagwamiye amenyesha ko iyi migwi ifite ikiringo cy'amezi atandatu tukibutsa ko igikorwa bashiriweho citoranye zina kizokorwa mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka ayo bamwe mu mashyirahamwe yigenga hamwe n'abatavuga rumwe na leta biyamiriza ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
arakoze Diane Ndonse kuri iyo nkuru
muri isanga Muri isanga ni ikiganiro cy'izuri rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa kumi.
Rekubona aho tubashikiriza ikiganiro kigufi cerekeye amagara y'abantu.
No musi turaganira ku ngwara ifatira ku kuba cyane cyane ku kuguru igatuma kubyimba cyane ni ingwara izwi mu Gifaransa nka RSP Ni ingwara iri mu ngwara z'umubiri zikomeye kandi zishobora guhitana umuntu masaha macyo cyane. Twatumiye muganga Benjamin Ndagijimana, muganga Ndagijimana akaba arongoye akarere k'ubuvuzi mu buraro ku bw'igisagara cya Bujumbura, atubwire byinshi kuri ino ngwara bamwe bafise ko makenga cyane cyane ku kuntu ishobora guhitana umuntu mu masaha make. Twakira umutumire muganga Benjamin Ndagijimana ndabaramukije n'abayikaze mu kiganiro.
Mahoro neza.
Murakoze cyane gufata kano kanya ko kuganira natwe kuri ino ngwara bamwe bashobora kuba batanazi nk'uko abaganga bamwe bavuga yuko bayitiranya n'izindi ngwara. Iyi ngwara iteye ite, itandukaniye hehe n'izindi ngwara umuntu ashobora kubona ku rukoba rw'umuntu?
Nk'uko mubivuze nibyo n'indwara ifatira ku rukoba. Ni indwara kenshi umuntu akunda gusanga ku maguru, ikunda gufatira ku kuguru. Ukuguru kurabyimba ugasanga kurashushe, hanyuma ugiye n'ukomeza ugasanga umuntu yashisumbi, ugasanga umuntu ushobora gutambuka kubera yuko uko kugomba kuba kubyibye, kuba kumerewe nabi.
None ayigwara gute, imufata gute?
Ni indwara umuntu yandura bifatiye ku gakoko, agakoko kari mu mugwi w'imikorobe twita streptococcus bretae moritique, si n'umwe ndayishyira mu Kirundi. Ariko ako gakoko rero kaba gasanzwe kari ngaho ku mubiri, murabona yuko umubiri ari navuga ni nka bariyeri, ni ikintu gikingira umubiri w'indani kuja gutangirwa n'uducafu n'ibiki bitandukanye. Ugasanga rero ngaho mu bihe udukoko ako gakoko gasanzwe kibirengaho ku rukoba nta na kimwe kononye muga mu nyuma birashika kubera ingene umubiri icyo gihe umeze kakinjira mu maraso biciye mu gikomere cyangwa ahandi hantu habonetse inzira gashobora gucamo. Ako gakoko rero n'akantu kaba kari ku mubiri, murazi yuko umubiri ku rukoba hari udukoko twinshi tuyerereza tujya kugira ingorane ari uko habaye inkorerezi runaka.
Bigenda gute iyo kinjiye mu mubiri umuntu kumbure aba yakomeretse canke akaba kinjiye gute?
Aha, urabona cyane cyane ko twasanze igihimba gikarigwa n'ukuguru, hagati y'amano arashobora kuza agakomere. Ako gakomere gashobora kuba gatewe na bimwe twita ibimeme, nibaza ko abantu benshi bumva ikimeme icyo ari cyo.
Iyo umubiri woroshe cyane kubera ubushuhe hagati y'amano.
Kubera ubushuhe hagati y'amano, haraheza aho hantu akatoboka cyangwa agakomereka, ugasanga ari nk'agacafu kari gasanzwe kari ku rukoba karonse inyene kinjira indani mu maraso.
Iyo amaze kugwara rero amenya gute yuko ari ka gakoko kateye iyo ngwara ku rukoba, ubiboneka gute urukoba rusa gute iyo ako gakoko gatanguye gutembera mu mubiri cyangwa ubwo bucafu?
Ni ibimenyetso aho nyene kuko kuguru navuga igice cyo hasi umurundi kumanuka ku birenge kurabyimba bwa mbere, ubyimbe kugatukuriza, hanyuma mbere ukamenga kuranasayangana ugiye kuraba. Hama rero kukababara ukoze ko kuvuga biroroshye kubona kuko ukuguru amaguru abiri ingene uya ingene abameze, urabona ko kumwe byimbye gusumba ukundi, urabona yuko udashobora kukunyiganza uko wifuza ugereranyije n'ukundi. Aho rero birashobora no kuza gutambuka.
Ubu nta n'umwanya tubashyikiriza ikiganiro cya siporo n'imikino mwateguriwe kandi mugiye gushyikirizwa na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Ku makuru yerekeye inkino muri iki gitondo turi kumwe n'umumenyeshamakuru Kasis Tungabosi akurikiraniye hafi ibyerekeye inkino ari Bujumbura mu Burundi. Twashaka tuvuge cyane cyane ku mugwi Real Madrid wo mu gihugu cya Espagne, umugwi w'igihangange watsinze ibikombe byinshi muri saison iheze, ariko muri iki gihe utabyifashemo neza mu gihe hafi igice cya saison kiko kitera kirangira muri Espagne, na cyane cyane ku mukinnyi rurangiranwa akina muri uwo mugwi Cristiano Ronaldo. Abantu bavuga ko ubunonotsi bwiwe hamwe n'inguvu ziwe n'ububangutsi byo bigeze hamanuka. Kuri mwebwe niko mubibona?
Komenaje cyo kimwe n'abandi tuganira n'abakurikiranira hafi z'inkino, benshi baravuga yuko koko Cristiano Ronaldo uko azwi kuva mu myaka iheze itari mike ukagira muri kino gihe nko muri uno mwaka, turabyo rero nge nabyifata nko muri kino gihe si wa wundi tumenyereye, umwe tubonye mu myaka iheze n'umukerebutsi ariwe asa n'ubufata ingingo ku ntsinzi nyinshi z'umugabo wiwe. Muri kino gihe twavuga yuko n'ukuri ariko arahwama nenga atera asubira hasi. Impamvu nini nazo nomenya mugabo icyo bikoze cyoco n'uko umengo kuba kizigenza iwe akiri kizigenza mu murwi. Hari abibaza bati yo baruhishijwe n'intsinzi zibiri zikurikiranza ari bya champion yakinye inkino nyinshi kandi akina neza, cyangwa ko yoba kumbureye ariko arakura mu myaka, oya biragoye gutomora neza icyo bikoze kubera atatsinda nkuko yahora ataronka inganzi nkuko yahora zibona zaba musubiza inyuma wenyene mu mutima wiwe, kuko n'umuntu muri kamere kiwe akunda kuyibona hejuru yabo. Nibaza ko ico kintu kimugutera uterekana ibyo yahora ashoboye.
Hari n'abavuga ko Kumbure n'ubuhinga bw'umumenyereza wabo Zinedine Zidane yoba yubakiye ku izo sezon zibiri ziheze yari mushasha bamwemera cyane, ariko hari abatangwe kuvyura amakenga kuvyerekeye taktike ziwe. Ho muhavuga iki?
Aho benshi barabivuga mugabo rimwe byaranagaragaye, kuko mu gupanga abakinnyi ari bakinnyi amaze kugira ibimungu ubona yuko mega nashobora kubakura mu kibuga ngo azane abandi, afite abakinnyi usanzwe bita benshi cyane gose, ariko rero ntakunda kuzana bavanga azana bajya abandi bakiri bakomeye guseka umutwe ngo babashiremo abagirire confiance abizere nabone kwiyemera ko ari abakinyi abaki kuko ubundi rafise abakinyi boza gusubirira abo bandi bariko barakura cyangwa bafite uburuhe bw'inkino nyinshi cyane bagiye barakina
mukurangiza muri make none witegereje ibintu kabona aho mugwire Real Madrid uhagaze ubona kazoza kawo bihagaze gute niki kizoba twe bazosubiriza Zinedine Zidane cyangwa niki kizokwirikira kubwanyu
cyo bonacho cyagambere go nuko uno mwaka uko umuntu yabiraba muri liga Espagne nako Real Madrid sa nuko iriko iravana ni cyifuzo cyuko byambere muri liga uno mwaka icyo ni kimwe cyakabiri Cristiano Ronaldo kariko turavuga nawe ikindi kimutera namakenga agasuhegwa akagira kabeho nuko umva amazina ariko aravuga nka Neymar ko ashobora kuza amaze kuza biraboneka yuko yuba atuko ariko arataramugwa anabandi mazina amwe amwavugwa ba Eden Hazard nabandi batama mutera makenga hanyuma Zidane yaragize amahirwe aratwara Ligue des Champions bibiri zikurikirana akaba yarayatoye ko ari umumenyereza wa mbere w'umufaransa abyifashemo neza iyo bakorera hirya no hino hanyuma mugabo ntacyo butari uko kumbure abamugaba abashebuja ko bashobora kumuhindura ariko nabyo nibaza ko bamuhindura kuko baracamuha amanota menshi cyane no kurindira ahubwo nibaza ko hazoba impinduka nyinshi mu byerekeye ihiganwa riheze mu kwa gatandatu cyo bitari shanje mu matransferi mu marokritement kugura abakinnyi bashaje no kugurisha hazoba ibintu bimwe bizotangaza abantu benshi
murakoze yari Tarsis Tungabose umenyesha makuru akurikiranira hafi vyerekeye inkino ari Bujumbura mu Burundi twako turavuga ku vyerekeye ibibazo umugwi Real Madrid wo mu gihugu ca Espagne ufise muri iki gihe n'ibibazo vy'umukinyi rurangiranwa wo muri uwo mugwi Cristiano Ronaldo turagushimiye kuri iki kiganiro urakoze
urakoze cyane
Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ibasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda Erica Backs Ragus yasuye umudugudu wa Ruvugizo uri mu murenge wa Kinazi mu karere ka Huye mu rwego rwo guteza imbere ibikorwa igihugu cye gitera inkunga bigamije kurwanya imirire mibi. Muri urwo ruzinduko rwo ku itariki ya gatanu z'ukwezi gushize yabonye uburyo gukurikirana imikurire y'abana bikorerwa ku rwego rw'umudugudu hamwe no kugaragaza imyitwarire myiza y'ababyeyi n'abita ku bana bagaburirwa neza. Ambasaderi Backs Ragus yanagize uruhare mu kwerekana ibikoresho byifashishwa mu gukora uturima tw'igikoni mu kimeze nko kwigishiriza umuhinzi mu murima. Yahaye abaturage ibikoresho birimo ibyo mu gikoni anafasha mu gutanga indyo yuzuye ku bana bitabiriye iki gikorwa. Mu kwezi kwa cyenda ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kigali yahaye ikigo François Xavier Bagnon inkunga y'ibihumbi 250,000 by'amadolari ni ukuvuga miliyoni 210 z'amafaranga y'u Rwanda yo kuzamura imirire kimwe no kwita ku isuku n'isukura byose bigamije kurwanya imirire mibi mu mirenge 14 yose igize akarere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo. Uyu mushinga uzafasha abana bagera ku 53,000 bari munsi y'imyaka 5 n'abagore 10,000 bonsa n'abatwite. Uzanashishikariza abagabo kwita ku mirire y'abana babo. Numushinga watangiriye mu murenge wa Gishamvu mu kwezi kwa 10 ku mwaka ushize ukaba uzarangira mu mwaka w'2019. Iyi gahunda ni imwe muri programu yagutse ya guverinoma ya Amerika igamije kwihutisha iterambere ry'imirire. Binyuze mu kigega USAID cy'Abanyamerika cyita ku iterambere, guverinoma ya Amerika ifasha mu guha imbaraga no kwagura ibikorwa by'abaturage mu kurwanya imirire mibi mu bana bato no mu bagore batwite n'abonsa, kimwe no guteza imbere umusaruro w'ibihingwa mu bice bitandukanye by'u Rwanda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko yishimira gukorana n'u Rwanda nk'umufatanyabikorwa ifasha abaturage barwo kugera ku mirire myiza bakeneye.
Ijambo ry'intanga marara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisi
Sanzuye, Twitwi ya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Aho ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha. Jote mwese mukunda radio ijwi rya Amerika turabashimiye muri studio ya Washington DC mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndashimiye Fatuma Kalala Rimasi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Mugira umunsi mwiza kandi mubandanye mwumviriza radio mukunda ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.